Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Isubirwamo rijanye n'agateka ka zina muntu n'ingorane ku bibano. Intangamalala. Abanyafurika bafise akaranga ka Australia bafise vyinshi bategerera mu miryango ya Australia. Ibi bishoboka gusa mu gihe bose biyumvamo ko igihugu ari icyabo. Kuko ariho bageye uburaro n'uburamuko. Umurwi w'ibiganiro South Australia. Harimo kahise kanini kinyamburika hagati y'Abanyafurika na Australia. Ariko muri iyi myaka vyarumvigeze ko cane. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 igitigiri c'abantu ibihumbi 248,699 bavukiye muri Afrika babaga muri Australia. Abo bana 5.6% by'abanya Australia bavukiye hanze kandi kikangana hafi 1% c'abanyagihugu bose ba Australia. Kuva ico gihe abantu barenga 50,000 bavukiye muri Afrika barimukiye muri Australia. Bavuye mu gihugu hafi ya vyose vy'umugabane wa Afrika kandi bahagarariye imico kama myinshi, amadini hamwe n'indimi zinyuranye. Mu kigarama 2007 uwahoze ajejwe umurwi wo kurwanya ivangura ry'amoko ariwe Tom Calmer yatanguye ubutambi umugambi wo kubaka ishusho shasha ku banyafurika bafise akaranga ka Australia. Imigambi mikuru yari iyi: kumenya icyashobora gufasha ibigoye mu kwimuka kwabo hamwe no kunyererezwa kw'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia, gutanga ivyiyumviro n'inyishu ngira kimanzi kugira zikane ku mabwiriza, imigambi n'inkorwa bunyafurika bafise akaranga ka Australia no kwigisha imiryango uburyo burambuye. Gutanga bumwe mu burorero ku banyafurika bafise akaranga ka Australia bwavuzwe cyane mu nama mu binyamakuru. Naho umugambi utari uwa mbere ushira ahabona ingorane z'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia ariko mu bwa mbere wemera izo ngorane wifashisha ivyiyumviro vy'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Uraba uhereye ku mbono y'igihugu n'amategeko agenga mu bikuru bikuru. Uyu mugambi washatse kushika mu kwegeranya ivyiyumviro bizana ihinduka riboneka ugereranya kandi ivyiyumviro bishasha kandi vyubaka. Hatanzwe Abanyafurika bafise akaranga ka Australia hamwe n'ibindi bijyango n'imirwi kugira yerekane ingorane zihariye no guteza ubwere imibano hagati yabo. Ivyerekeye uwo mugambi, Abanyafurika bafise akaranga ka Australia, ingorane zijanye n'agateka ka zina muntu n'imibano n'imwe mu migambi myinshi yizwe n'umurwi mu gisata kijejwe imibano mu rutonde rw'agateka ka zina muntu. Uwo mugambi wafashijwe ahanini na leta ya Australia. Mu kigoro k'igihugu mu gutegura umugambi mukuru w'imibanire myiza ukufatanya n'umutekano. Uwo mugambi washizeho hakurikijwe ugufatanya kw'imidwi ikurikira. Yitanze mu vyerekeye ubumenyi, ubuhinga n'ibijanye guhu uburyo bw'amahera. Inyigisho z'abakuze imico inyuranye, Victoria. Umusaraba utukura wo muri Australia. Ikigo kijejwe amagara y'abantu. Ikigo cy'imukira ba South Australia. Ubushikiranganji bwa Australia bujenjwe imiryango, uburaro, imibano, mu mirwi hamwe n'abasangwa butaka. Mu kwiga uyu mugambi, akaranga ka Australia kajejwe uburaro hamwe n'umushikiranganji bujejwe abinjira n'abasohoka n'ubwenegihugu barifatanije nk'abagize uwo mugambi. Abahagarariye muri uwo murwi bari bagize isonga ry'abayobora bikorwa, bakaba barimwo bari Abanyafurika bafise akaranga ka Australia bahagarariye imiryango. Uyu mugambi waronse intererano ry'ivyiyumviro bivuye mu mirwi w'akarorero ugizwe n'abantu barenga ijana b'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Bavuye mu mihango itandukanye y'igihugu. Uwo murwi waratanze urukaratasi rw'ivyigwa muri 2009 unasaba Abanyafurika bafise akaranga ka Australia kugira ico batereye abajejwe abandi bafitemo uruhame n'abanyagihugu. Rwahinduwe mu ndimi 10 kandi rwarahagarariye abantu kwishura ibibazo 5 by'ingenzi: inyishu n'akazi, amashure, amagara, uburaro n'ubutungane. Mwishirwa mu ngiro ry'umugambi, Abanyafurika bafise akaranga ka Australia barenga 2,500 bagiye mu nama 50 y'imirwi yakoresheje mu gihugu cyose. Harimwo inyigisho zatangiye muri New South Wales, Victoria na South Australia. Abahagarariye abantu barenga 150 ba leta n'abigenga babagira neza n'abajejwe barakoranye hamwe mu nama y'abahinga. Uwo murwi warashikirijwe ivyiyumviro birenga 100 byanditswe canke bivuzwe n'umunwa. Imirwi y'isonga yarumvirije ubwayo intererano ya iva mu mirwi y'Abanyafurika na cane cane urwaruka rw'Abanyafurika. Umurwi w'Abayisilamu bava muri Afurika, hatibagiwe n'abakenyezi b'Abayisilamu bavukiye muri Australia. Vyongeye hari inama zo gutegura ingene vyoshikirizwa mu uburyo bwiza leta n'intara hamwe n'imirwi itandukanye, abanyamadini hanyuranye, imirwi y'abasangabutaka n'abahagarariye Abanyafurika. Imirwi itegura amategeko ngenderwako, imirwi yakaranga n'ubugenegene hamwe n'imirwi y'inkiko. Ivyiyumviro bihambaye vyashikirijwe umugambi birimo gufata imigambi yubatswe ku nguvu no kurondera inyishu no guha ijwi ry'intango ku mirwi y'Abanyafurika bafite akaranga ka Australia. Hari byinshi byavuzwe ku byerekeye Abanyafurika bafite akaranga. Hari byinshi byavuzwe ku byerekeye Abanyafurika mu myaka iheze, ariko urebye uwabyanditse kenshi mu ntumbero yiwe ntiyanditswe Abanyafurika bafite akaranga ka Australia. Mbega itandukanirizo rizobaho niba ari amajwi yacu uzoboneka kandi amajwi yacu akazokumvikana. Uyoboye umurwi Victoria. Iciyumviro cy'ijwi ry'intango gifatiye mu kubika akaranga n'ikigwa ibyaba kera, naho ari uko icyo ciyumviro birakoreshwa cyane mu ishyirwa mu ngiro ry'intumbero. Mu majwi y'intango harimo ubuhinga bwo kubahana no kurangana kw'abantu, ugufatanya no kurondera hamwe n'igikorwa cyo kwemerana uburanga ukurangana kwa bose. Ihuriro ry'ibice bigize uwo mugambi rifatiye kubaha ijwi ry'intango ry'imirwi y'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia byari bikenewe mu gushira ahabona ibi ingorane, ibiki vyobafasha n'ibiki bitobafasha, ivyo vyashizweko, inyishu zibereye n'ivyiyumviro vyabafasha gutorera umuti ingorane. Icegeranyo c'umugambi kiratanga ivyatsindikanywo n'umurwi w'abahinga no gutsindagiriza ibijanye n'ijwi ry'intango mwirwi rw'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Raba kuri uyu murongo www.humanrights.gov.au/african/aus/compendium/. Ibibazo ngenderwako. Ingorane nyamukuru nuko mu gihe habonetse akazi canke habonetse amazu n'abantu n'uburyo batekereza Abanyafurika, nuko kibazo gikuru batubwira ko tudashobora kwizigirwa ngo kuko ara abanebwe. Ibi biragoye cyane kubirwanya gusumba kurondera inzu. Imirwi y'inganiro muri South Australia. Abantu bafashije mu mirwi y'iganiro hamwe n'abandi batanze ivyiyumviro harashimitse ko zitizi z'uburaro bwiza no kwinjiramo Abanyafurika bafise akaranga ka Australia bafatiye kubitandukanya biboneka. Habayeho ivyumvikanyweho vyinshi vyakozwe n'abagize imirwi yo gufasha n'abajejwe n'abafitemo inyungu, kuko Abanyafurika bafise akaranga ka Australia bavuye n'ivangura ry'amoko riboneka n'itaboneka ku bijanye n'akazi, uburaro, indero, amagara y'abantu hamwe n'ibijanywe n'ubutungane. Utaravye ko baje ari abimukira impunzi canke ko baje abagira neza kumara igihe gito canke kuhaba burundu bemeje ko bagiwe uvangura rifatiye ku bwoko canke ivyiyumviro bifatiye ku bwoko mu buzima bwabo bwa buri munsi nkuko biri benshi mu banyafrika bafise akaranga ko muri Australia biyumvira ko ari kimwe mu bintu vyakinyije agateka kabo kuba ngana kw'abanyagihugu kwabo utangura kwiyumvamo ko atakibanza na gitoya ufise ugataka gashasha ugaca wiyumvira ingene bizogendera abana muri kazoza nta nkeka iyo ngorane ifatiye kwivangura ry'ukoba ari yo ntambanyi by'umukuru ituma batabonwa nk'abanyagihugu nk'abandi iki nico nkera ubwoba cyane umurwi w'ibiganiro New South Wales abafasha impunzi babonye ko ibibazo bifatiye ingene hamwe n'uburyo bafashwamo ingene ibikorwa bitandukanywa n'akarangura ingene bafatwa mu bijanye n'imibano nk'impunzi shasha canke ibimukira ikinyuranye n'ivyo ingorane nyamukuru n'ukuntu abo bagize imirwi bikubira ko imfashanyo zose zigenewe abanyafrika bafise akaranga ka Australia benshi bavuze ko uko kwigungira ko kwibikorwa hamwe no kwivanga vyatumye haba ukudatahura ibintu no guteza imidugararo mu miryango ivyo navyo bikonona ukubana kw'abagize imiryango Abanyafrika bafise akaranga ka Australia bavuze ko kandi intonde z'inyigisho muri kahise imico n'imigenzo yabo hamwe no kuba baraciye ubuhungiro byari kubasha korosha ingene bakira impunzi hamwe no gukorana neza n'iyo mirwi mu buryo bwiyaguye hacireho kwerekana uruhara rw'abanyafrika bafise akaranga ka Australia nk'abafasha mu iterambere no gushira mu ngiro intonde zimwe n'inkorwa bitandukanye imirwi y'impunzi iyabashijwe gufasha n'abagira neza bose baratanze ivyiyumviro vyiza vy'ingene hoba akarusho mu bisata nyigisho ubuzi kwiga amagara y'abantu uburaro n'ubutungane imirwi y'ibiganiro yarerekanye ko ingorane nyamukuru abanyafrika bafise akaranga ka Australia bafise harimo kandi uburyo baronka inkuru inyigisho no gufasha imiryango mu gushikiriza ibibazo bijanye n'agateka k'umwana no gukubagurwa mu miryango ugucishwa ubwenge n'akazi abanyafrika bafise akaranga ka Australia bitanze kujya mu biganiro birerekana ubuhinga bwinshi ubumenyi n'ubumenyera mu vy'akazi baravuze ko kandi baboterewe cyane kugira icyo baterewe mu bihugu cyabo gishasha naho vyitavye uko benshi bavuye n'ingorane zikomeye igihe barondera ubuzi bwiza canke guhambwa inyigisho Abagize imirwi baravuze ko kandi ko hari inkenerwa yihutirwa mu kuronshwa inkuru zitomoye mu bijyanye n'inyigisho zinyuranye n'imfashanyo babona guhabwa. Barongeye ko kandi hakenewe gushikirizwa kudasanzwe mu gihe cy'inyigisho nyuma yaho, na cyane cyane kuraba gukaburirwa ubwenge no mu bintu umuntu umwe akora ari iwabo. Igihe wavuye ahantu aho icyiyumviro cyo gushirwa ubwenge gisa naho kitazwi, abamenyeshwa ibintu biciye mu bigizwa ku munwa no mu kirere. Uburyo bwose bwatanga icyo nyigisho busa ari mfabusa. Umukozi ajenjwe kwakira impunzi za Afurika Victoria. Abanyafurika bafise akaranga ka Australia baravuze ko kandi bakeneye ugufatwa mu mugongo gukomeza gutegera no kuronka imfashanyo iva ku batanga kazi. Bemeje ko icyo gisata ari intamenwa, ko nta mwanya uhagije kubafasha kubaka intambwe z'akazi canke baronkeyeyo akazi gahura n'icyo bize, ibyo bihitamo ibyo bamenyereye gukora. Benshi mu bagize ibyo basubiriza bavuze ko barakomera ko benshi muri ico gisata bijejwe gushakira impunzi akazi bakwiye gukahirizwa ubwenge kugira bafashe Abanyafurika bafise akaranga ka Australia, cyane cyane abashasha. Baravuze ko kandi ko abajenje ahanura ivy'akazi bakwiye gutanga impanuro zishoboka kandi bagahabwa ukumenyerezwa mu bisata vy'akazi ko muri Australia. Benshi mu Banyafurika bafise akaranga ka Australia bavuga ko ukuvangurwa ari intambyi mu kuronka akazi kukarambira ko. Ibintu byari bimeze neza gushika igihe nagombaga gukora ibibazo cy'akazi. Ntibari biteze ko haza kuza umuntu w'urukoba rwirabura. Naciye ndabimenya nkimara kwicara ko ntashobora kuronka akazi. Ivyo vyabaye mu mwaka uheze kandi bimeze gushikira ikiringo cya gatatu. Umurwi wa guhimiriza South Australia. Umurwi w'impunzi uremeza ko ingene bavuga icyongereza canke kuba bafise amazina adasanzwe vyatumye bigorana mu gushika gukora ibibazo vy'akazi. Mu gihe naho bagiye kugikora, benshi biboneye ko abakoresha ibibazo batari biteguye kubaha akazi kubere ibitabatanya biboneka. Izi zitizi zarabonetse ko ari zahambaye ku bayisilamu n'abanyamustralia na cyane cyane abakenyezi bambara hijabu no kwitwikira mu maso. Abakenyezi na cyane cyane abayisilamu bava muri Afurika bavuze ko biyumvira ko bakoreshwa nabi naho bakorera. Benshi muri bo baremeje ko bakuraguwe mu bijyanye n'igitsina. Inyongera ku bijyanye n'akazi n'ingorane z'inyamashobozi n'inyamahanga n'imyaka bakoze bitigeze byemerwa n'abatanga akazi n'ibigo by'akazi. Bamwe mu mpunzi bavuze ko bakozwe n'isoni kubona abadashobora kuronka akazi. Ivyo bitera umutima udasanze abavyeyi babera abana babo, cyane cyane kuzotera ugusumbana kw'abari mu kigero kimwe. Ibiganiro twagiranye hamwe n'imirwi y'abitanze inama, abafasha impunzi hamwe n'abagira neza bashize ahabona imigambi runaka mu gushikira abanyafrika bafise akaranga ka Australia kurondera akazi no kukagumaho igihe kirekire babonye ko harimo gushiraho intonde zijejwe gutanga inkuru mu mpunzi nshasha kubijanye n'ingene akazi kameze icyo abakoresha biteze kubakozi muri Australia. Ivyiyumviro n'intonde zifasha abakoresha kumva neza akamaro k'ubushobozi kuba nyafurika bimukira muri Australia hamwe n'impunzi. Inyigisho. Urwaruka rw'abanyafurika bafise akaranga ka Australia baje mu kiganiro baravuze ko bifuza kwiga no gutsinda mu mashure. Benshi bifuza kujya muri kaminuza no kuronka ubuzi butandukanye. Benshi muri twe turaba ndanya kandi tugashika kuri byinshi. Musaza wanje ubu ni umuhinga mu by'ubuzima, naho mushiki wanje ni umwarimu. Ibi birerekana ingene dufise umurava. Umurwi wo guhimiriza mu rwaruka Victoria. Naho ariko benshi bavuze ko bigeze guhura n'ivangura hamwe kubonwa no kudashobora kumenya na cyane cyane abakobwa. Benshi bavuze ko bahuye n'abarimu bababwira ko badakwiye kwitega gushika kure. Abanyeshure bashasha bagize umwitwarariko kubera bashizwe mu gushure baravye imyaka yabo aho kuraba ibyo bashobora gushikako. Niba icongereza cyabo kikiri kirongerwa, benshi mu banyafurika bafise akaranga ka Australia bavuze ko urutonde rw'ivyigwa rubatera ibibazo byinshi. Abanyeshuri biyumvise ko kandi habura ugufatwa mu mugongo kw'ishure na cyane cyane gutangira abantu bashobora kumva hahise kabo hamwe n'imico yabo nk'abanyafurika bafise akaranga kwa Australia. Benshi bavuze ko bafise ingorane zo gutumva ko ari iwabo, ariko imfashanyo hamwe n'indemesho iva ku barimu yarabakuye inyumvo yo kwemera no kwihagararako. Biradufasha cyane iyo turonse umwigisha akuvuze neza imbere y'abandi banyeshure ko wakoze neza mu kibazo. Birerekana kuri bose ko uzi ubwenge. Umurwi wo guhimiriza mu rwaruka Tasmania. Ababyeyi b'abanyafurika bafise akaranga ka Australia bamenyeshejwe bifuza mu gukorana n'abashure babonye ko ari ingirakamaro mwitegura imbere ry'ababo na babo, ariko benshi bavuga ko batewe ubwoba n'ingene amashure akora hamwe n'ingorane y'ururimi. Ababyeyi b'abanyafurika bafise akaranga ka Australia barahawe inyumviro byubaka baranerekana akamaro k'amashure mu kuba yuguruye anabakira akabaha inkuru hamwe n'impanuro mu ndimi zabo na cyane cyane mu gutumirwa gukora ibikorwa birimo ibijanye n'iminsi mikuru y'umuco kubana n'ababyeyi. Abagize imirwi, abatanga imfashanyo hamwe n'abigisha baravuze ko gushiraho umugambi mushasha vyari ingirakamaro mu gutuma habaho ukuronka intsinzi mu ndero hamwe n'akarusho mu bana b'abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Baratanze kandi interano hano y'ivyiyumviro fatirwa ko birimo kwemerera abanyeshure kuguma mu mashure y'icongereza gushika aho kumva ko bashobora kwibaho no kongereza ubumenyi bubijanye n'ururimi ikaba imfashanyo nkenerwa mu mashure mato n'ayisumbuye gutanga inyigisho z'imyimerereso kugira abana bashasha bashobore kubona bateguwe neza gukoresha ibigisha bafise akahise ka muri Afurika bafise akaranga ka Australia gushiraho amashure mu mirwi y'impunzi atanga kandi agafasha mu mutanga inyigisho z'inyongeza inkenero zihurirwa zakonetse mu mashure yakiriwe n'abana b'impunzi mu gushiraho imigambi mu guhuriza hamwe neza no kwamvikana n'ababyeyi b'Abanyafurika bafite akaranga ka Australia no mu gutuma habaho umwumvikano hagati y'abigisha n'abarezi ku bijyanye n'ibikenewe n'akahise ku banyeshure bashasha n'ivyungikana maro ko amashure akoresha abakoze bavuze mu mirwi itandukanye nk'abahinga mu muco w'iwabo harimo vyinshi bitari vyiza biva mu bantu batari iwacu uhagarariye umurwi Western Australia amagara y'abantu abanyafurika bafise akaranga ka Australia baje mu biganiro barashize ahabona ibintu bimwe bigira icyo bikozwe mu magara y'umubiri n'aya mu mutwe hamwe n'uburyo bashobora kuraba imfashanyo bakeneye ibi kenshi biba bijyanye n'ingene bakirirwa hakubiyemo ihindurwa ry'imico ihindukwa ryo kurya no gufungura ihindukwa ry'imibano idasanzwe ingorane mu rurimi no kubura ukugwa nk'uko byakorwa mu mico y'iwabo ukuvangurwa bifatiwe ku rukoba ukwinubwa no kunerwa bihindura vyinshi mu kubaho kwiza kw'abantu ibihe vyose umuntu agiye hanze abantu baratangura kumuraba nk'aho adasanzwe canke ukabwirwa imbone ku mbone kutoronka akazi kubera urukoba rwawe canke abana bawe bakabibwirwa ko badazongera kuko bava muri Afurika bica bituma urwara umutwe n'umutima umurwi w'ibiganiro New South Wales abagize imirwi abashinzwe gufasha hamwe n'abagira neza barerekanye ingorane kubigenewe kubagara ku mpunzi nshasha abakenyezi urwaruka hamwe n'abamugaye abitavye ibiganiro barerekana ko ibibazo bijanye n'amagara y'abantu bavuzwe mu mwaka wa mbere wo gutumwa nk'ivyamenyo vyo mu kanwa akenshi vyabandanyije bikomera mu bihe bimwe izo ngorane zarushaho kubera ingorane z'ururimi ingorane z'imico aho batagaragaza ibibazo bimwe canke kutamenya ingene igisata c'amagara y'abantu muri Australia gikora abantu tuva hamwe baratewe inkene no kutumva neza ivyo umuganga tumbwira canke badasobanura kuvuga neza ni imvano y'ingorane z'amagara bafise nico gituma ubwo buzitsinda bashire kuja baraba agashijwe amagara y'abantu uyoboye umurwi Queensland Igitigiri cy'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia, cyane cyane abakenyezi, batanze akarorero kaho bataronka ukuvugwa bakeneye, bagaca bikeka ko vyoba biva kutaba batahura mu mico canke ukumvikana bivuye kutajejwe no kubavura. Abagize imirwi bavuze ko abaganga hamwe n'abakozi bajenjwe amagara y'abantu bakumviriza neza bagafata umwanya wo gusigura ingorane y'amagara n'ingene bovyumva, kandi bakondondera abahinduzi z'indimi bakwiye igihe bakeneye kandi berekenye kubaha ubuvuzi gihanga gukiza indwara. Ikintu cashimitswe ko mu kiganiro ni nkerereno yufata mu mugongo abakora kwa muganga mu kumenya kahise kabo ivyo bamenyereye mu byo biteraze ku Banyafurika bafise akaranga ka Australia. Ivyo bizotuma biboneza kumva neza nta kibazo. Abakozi kwa muganga bavuga indimi zibiri babonetse ko ari ingirakamazi mu kuvura neza. Ndumva ko biri mu guhitamo bavugwa ubukozi n'umugabo canke umugore. Indwara zo mu mutwe nazo zaravuzwe mu biganiro. Abagize imirwi myinshi bavuze ko badashira ukubiri n'imiryango yabo byatumye batandukanya kugira icyo bigeze magara yabo no kubaho neza kwabo, mu gihe abandi bavuga ijanye no kubura akazi, uburaro bwaho hamwe n'imivurugano mu miryango, mu gihe abandi bavuga ibijanye no kubura akazi, uburaro bwaho hamwe n'imivurugano mu miryango. Ingaruka mbi zo gukubagurwa no kugirirwa nabi navyo vya ingaruka mbi zo gukubagurwa no kugirirwa nabi navyo byabaye ibintu bituma amagara y'umubiri no mu bwenge yononekara ku mpunzi nshyashya. Ukwikumira kujanye n'amagara y'indwara zo mu mutwe kwabonekanye n'ingorane nyamukuru ibuza abantu kurondera gufashwa no kutizigirwa abaganga babavura. Impanuro z'amaso ku yandi ntabwo zimenyerewe mu mico imwe n'imwe. Abanyafurika bafite akaranga ka Australia bavuze kandi ko ugufashwa n'imiryango hamwe n'izindi ntonde byabaye ingirakamaro ku ndwara zifatiwe ku magara y'umutwe. Abitavye inama benshi basavye ko inkuru zitsata biraba ugutoretezwa no kubagurwa zo kwirakwizwa cyane kuko hari ukutumvikana bijanywe n'akamaro gufasha bitanga. Uburaro abimukira bashasha hamwe n'imirwi y'impunzi bari mu mirwi igenganywa mu bijanye no kubarondera uburaro bujanye n'inkenero zabo barahura ingorane mu kurondera inzu zirihishwa make na cyane cyane izo gukodesha bivuye ko haba ibura ry'amazu y'uburaro muri Australia. Abanyafurika bafise akaranga ka Australia bavuze ko amezi atandatu yiva nako bafashisha impunzi ari zihe zitoya cyane ko cyari gikwiye kuduzwa gushika ku mezi 12. Ivyo gufasha cyane imiryango hamwe n'abantu ku bwabo bangwa bavyuka kugira bashobore guhangana n'ingorane zikurikirana kwimukira mu kindi gihugu. Birababaje cyane kubona uri wenyine kuronda aho ukodesha ngo ukika umusaya. Ntabwo tuba turitegura kubikora ubwacu nyuma y'amezi atandatu, na cyane cyane tuba tukiri kwiga ururimi, gushyira abana mu mashure, kugerageza kurondera akazi. Umurwi w'ibiganiro Western Australia. Ivangura ry'amoko riboneka n'intaboneka byabaye inyambabazi. Abanyafurika bafise akaranga ka Australia bavuga ko bahuye navyo mu kurondera inzu za make kandi zibakwiye. Imirwi y'impunzi yaratanze uturorero twinshi mu buryo bakumiriwe n'abagurishwa amazu, abakodesha amazu nk'akarorero mu kudatanga amakuru y'inzu ziriho canke naho bagirirwa kubera igitigiri kigeze imiryango yabo. Barambwiye kenshi ko amazu ari makeya cyane ufatiye ku mazu ya leta cyangwa mu mazu y'abikorera utwabo. Kugira bacumbikire imiryango minini mu gihe ku miryango imwe amazu adasiba kuduga igiciro gushika ubwo imiryango igomba kwimuka buri mwaka. Ibi birafise ingaruka mbi cyane mu bwenge kuba badashobora kumva bafise amahoro y'umutima yo kuguma hamwe. Ingaruka mbi y'imibonekeza cyane ku bana, ku mashure yabo. Umurwi w'ibiganiro vyongeye imirwi myinshi yavuze ko kumara umwanya uri ku rutonde rwo kurindira kugira uronke inzu ya leta bitera umubabaro n'agahinda. Abafasha impunzi hamwe n'abagira neza babonye ko izo ngorane zigiye hamwe zituma impunzi nshasha zishobora kuba mwibarabara mu buryo bworoshye. Imirwi myinshi yavuze ku ngorane ko Abanyafurika bafise akaranga ka Australia b'abakenyezi bava mu bivuye mu gukubagurwa mu mihira yabo bica biboneka ko bahenewe ikigo kidasanzwe cyo kwakira mwene abo bakenyezi. Gutanga indero inshimitse ku Banyafurika bafite akaranga ka Australia yabonetse ko nayo ari uburyo bwihutira. Uru rutonde rufasha mu gutanga inkuru z'ingirakamaro kugira bashobore kuronka uburaro bwiza no kubaronsa inkuru ku bijanye n'agateka kabo. Abafasha impunzi hamwe n'abagira neza bashimitse ku vyiyumviro vyo kurondera gushiraho imibano myiza hagati y'abafasha kugura amazu biboneka ko byagaragarije ivangura rifatiye ku rukoba no kugiyumvamo imiryango y'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Ibigo bimwe bijeje uburaro byarashizeho uburyo bwo kumvikanisha gutanga ingwati ku bantu basaba gukodesha amazu, gutyo bagaca baroherereza impunzi hamwe n'imiryango y'abagiraneza mu gutanga hahise mu bijyanye no gukodesha. Ariko harimo ibyumvikanywe ko abagurisha n'abakodesha amazu badafise inkuru yazo zijanye n'abimukira b'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Icyavuyemo nuko hakwiye gutanga inyigisho z'abagurisha n'abakodeshwa ku mategeko yo kurwanya ivangura rifatiye ku rukoba no kuri kahise k'umuntu canke bakurikije aho banje kuba hose, banje kwitura ubutungane. Kwitura ubutungane ni ukugirana umubano mwiza n'ibigo by'abajejwe iyubakirizwa ry'amategeko byabonetse kuri ingorane nyinshi ku Banyafurika bafise akaranga ka Australia. Ingorane imwe idasanzwe yari hagati y'urwaruka rw'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia hamwe n'abajenje gucungera umutekano, bakavuga ko bacungerewe renze urugero. Ndiyumvira ko atamurwi n'umwe wigeze undengana bataravye, kuko aho ndi ntabandanya canke abajenje umutekano bakatubaza igituma duhagaze ahantu kanaka. Nivyo turakunda kugenda turi umurwi munini, ariko ni bisanzwe kuri twe. Umurwi wo guhinduza urwaruka New South Wales. Imirwi yo gutara zose hamwe n'imisagara bavuze ibibazo c'ukuntu abapolisi abajenje umutekano boba bakeka amababa, bakaba biyumvira ko ari kimwe mu vyatumye haba umubano utari mwiza. Ivyiyumviro vyinshi vyaratanzwe mu kugarura icizere no mu gutuma haba imibanire myiza n'abajenje umutekano hamwe n'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Harabaye umwumvikano munini ko gukomeza gukora muri iki gisata ariwo muti wacu. Izi ngorane zavuzwe harimwo kandi inkenero yo gutegera amategeko muri Australia, hakubiyemo za sentare nazo zishobora gushikirizwa n'izo ngorane z'ubutamenya ururimi. Kutamenyesha abajenje abakoreye ikintu kibi bivuye mu kutizigira inzego zibijenjwe, kudashobora kuronka abababuranira bazimbutse ibi bishakana abantu kwihagararira mu rubanza. Icyashoboye kubonwa muri ibyo biganiro nuko ari nkenerwa ko haba ukwigishwa amategeko mu miryango y'Abanyafurika bafite akaranga ka Australia. Mu buryo budasanzwe abagize imirwi bavuze ko igihe bwo kongerezwa ubumenyi mu mategeko yo kurinda umwana n'ingorane yoba bingira kamazi. Benshi barerekanye ugushavura, ukwihebura, ukwiyumva nabi mu ngorane zivuye mu gukingira agateka k'ikibondo bafise mu miryango. Abanyafurika bafise akaranga ka Australia batanze akarorero ko baguye mu gahundwe igihe babwirwa n'umukozi ajenje gukingira agateka k'abana ku bijanye n'ingingo bafashwe mu bushobozi bafise zijanye n'izo ngingo. Ntabwo nkeneye na gato ishure ry'ibijanye no kurera abana. Ndakeneye gutegerera amategeko no kumenya ingene umuco wanje udafatwa uko utari. Umurwi wo guhimiriza Northern Territory. Inkenero y'uko ikigo cyo gukingira abana byoshyira inyigisho zifatiye mu muco mu kugira itohoza mu gutara warashitswe ko cane na benshi baje mu miganiro. Igitigiri cy'imirwi y'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia barerekanye imitwarariko ku bijanye no gukubagurwa mu miryango iyo benshi babonye nk'ingorane ibandanya ikura. Bamwe bavuze ko batari bazi neza ibijanye no gutanga inkuru igihe habaye ukubagurwa mu muryango kubera ugutinya abapolisi n'abajejwe umutekano canke abajenje babo canke abana babo bashobora gukuzwa mu muryango. Benshi mu bishuye kuri ico kibazo babonye ko ingene imiryango y'Abanyafurika yagomejwe kugira uruhare rudasanzwe mu gutatura amatate yadutse mu miryango. Ingorane ku bijanye no gukubagurwa mu miryango ni ingorane imirwi ishaka gushira ahabona ariko ikabikora mu buryo umuco unyemerera. Umurwi wo guhimiriza Tasmania. Inyigisho z'imirwi zabonetse ko ari ingirakamazi gusumba guca mu mategeko mu gihe ukorera hamwe hagati y'abakira impunzi n'azihagarariye bikenewe mu gushyira imigambi itomoye kandi yabahiriza imico. Ingorane nshasha. Mu gihe cy'ibiganiro mu gushikiriza ibyiyumviro, Abanyafurika bafise akaranga ka Australia baravye izindi ngorane biyumvira ko zikomeye mu gushikirira uguhabwa ubuhungiro no kumenyerezwa kw'impunzi nshasha mu gukomeza imiryango no kuyishikiramo imibano. Abagize imirwi bavuze ko ari ivyingirakamaro ko kubahiriza no gukingira umuco w'Abanyafurika, umugore hamwe n'ibindi bintu by'agaciro bakubiyemo kugerageza kugumana ururimi rwabo rwa mbere, guhimiriza kugumana akaranga no kugenerera kwabo, gukora ku buryo abantu bwabo imirwi y'impunzi itigera ivangurwa canke igakubagurwa kubera idini n'ukwemera kwabo. Kumenyesha urwaruka uko rukurikirana ibibazo biri hagati y'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia, miryango benshi na kenshi bizanwa n'ihindura ry'imiryango mu gihe cyo gutunzwa mu gihugu gisha. Gushikira imirwi y'Abanyafurika bafite akaranga ka Australia ku rwaruka mu gihe barimo barondera gusubiza hamwe imico yabo n'abaranga bifiswe n'urundi rwaruka muri Australia. Gushikira abagore hamwe n'abagabo kubaka imigenderanire myiza mu bijyanye no guhindura imyanya mu rugo n'ivyo bifuza gushikako mu buzima bwo muri Australia. Korohereza ukungururwa n'urusange no kwirakwizwa hose, na cyane cyane ko hari yongereka riboneka ry'Abanyafurika bafite akaranga ka Australia ku miryango iba mu mihigo na kure canke mu misagara vyo hagati mu gihugu. Abagize imirwi benshi barongeye kuvyura ingorane babona ibakomereye ijyanye n'ibinyamakuru biguma bishikiriza utororero buri munyafurika afise akaranga ka Australia. Icyo numvise ko ibinyamakuru vyose vyandika kuri abicanyi kandi ko twagize imirwi y'intagondwa dukwiye gusubizwa iwacu. Abanyamapolitike bari bakwiye ivyitwaramo neza mu vyo tuvuga kubera bafise inguvu nyinshi. Umurwi wo guhimiriza. Ibi vyabonywe na benshi nk'ingorane cyane kwemerwa na bose mu mirwi y'aba Australia, vyabaye nk'imbarutso ku vyama vyashizwe haba mu majambo no mu mirwi biri bigirirwa Abanyafurika bafite akaranga ka Australia. Abayobora imirwi y'impunzi baratsindagije inkenero z'uko Abanyafurika bafite akaranga ka Australia bahabwa inkuru z'ingene ibinyamakuru vyo muri Australia bikora n'uko bavyitwaramo neza. Ikintu nyamukuru cari ugukwirakwiza ivyiyumviro vyubaka ku Banyafurika bafise akaranga ka Australia botuma imibano, ubutunzi, imico kama y'igihugu itezwa imbere. Ibiganiro ku bijanye n'intererano ya siporo no kwinonora vyavuzwe cane mu biganiro. Vyabonetse ko bifasha mu mibano myiza ugushira hamwe na cyane cyane hafi y'urwaruka rw'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia n'abajenjwe umutekano. Muri Sudani iyo abajenjwe umutekano baje bakuvugisha uba uri mu ngorane zidasanzwe, ariko ngaha ndakina nabo umupira rimwe na rimwe tukatsinda. Umurwi wo guhimiriza. Urwaruka rwinshi ruvuga ko gukina no kwinonora imitsi rwabafashije kumvamo ko ari igihugu cyabo, kubaronkera inshuti, kunguka, gukora ibintu bishasha bashira izindi nzira zo kubashikira no kuronka ababafasha gukora ibikorwa vy'ishure vyo mu muhira. Intambwe zikurikira. Habanje kumvishwa amajambo ava mu Banyafrika bafisa karanga ka Australia biciye ku mugambi witwa mu majambo yacu bwite umurwi wabonye inzira zitandukanye mu kuja imbere. Ijwi ry'intango. Umugambi nk'uyu ntushobora gushinda mu ngiro n'impunzi ubwazo. Bisabwa ko bafata iyindi mirwi kuva ku ntango. Uburyo bw'umugambi mu majambo yacu bwite bwakoreshejwe ibyiyumviro hamwe n'uburyo bw'akarorero kuva hanze. Ihindurwa ry'amategeko biva ku munyagihugu. Naho bizwi ko ibi biganiro bitashikiriye Abanyafurika bose bafisa karanga ka Australia, uyu mugambi wateguwe kugira ubahagarariye imirwi itandukanye. Ibi vyatangijwe kugera ku mugambi no kuronka isoko nyaryo. Icemeza gikomeye intango. Uyu mugambi warashizeho igituramazinda gituma agashiraho amategeko muri leta no mu mashirahamwe y'abirengenga bashiraho amabwirizwa hamwe n'intonde zifasha mu buryo buraba cane cane ibikorwa by'intangarugero. Gutsindagiza mu gukora ibikorwa byiza. Abantu bava mu mico, mu ndimi no mu madini atandukanye arafise icyo atera mu Banya-Australia, haba mu mibano, mu butunzi, mu mico n'akaranga. Kwegeranya inkuru ku bijyanye n'imigambi yoba yaragize ikimaze igikorwa nyamukuru muri uwo mugambi. Ivyo gushira imbere. Abanyafurika bafise akaranga ka Australia barabonye ibisata bikeneye igikorwa cyihutirwa mu bijyanye amacakubiri no gukumirwa bivuye ku rukoba, gukingira abana no kubakurwa mu miryango, kongereza inyigisho zijanye na cane cane n'amategeko agenga imiryango. Icyakorwa muri rusange kandi gishitse. Inyishu rusange ifatiye ku muzi w'iterambere n'ingorane Abanyafurika bafise akaranga ka Australia bafise. Ukurondera hamwe gutorera umuti izo ngorane biciye muri leta no mu mashirahamwe yigenga irashobora guca mu gushiraho intonde hamwe n'inkorwa vyotuma haboneka akarusho keza ku banyagihugu. Kwigira ku biganiro vy'igihugu ku bijanye n'agateka kazi na muntu. Hariho inkenoro idasanzwe kurondera akarusho k'uruvangitirane rw'imico no kumenyeshwa kuba Australia bose ahantu hambere hakwiye gutangurira ko mu bakozi ba leta bo bashobora gutanga akarorero keza. Imirwi nk'iyi y'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia ishobora gushikirizwa inyigisho hamwe n'ibikorwa bifatiye na cane cane ku mico n'akaranga vyiza hamwe n'inyishu z'ivyo bakeneye. Kwigira ku kahise. Imirwi yose y'abimukira muri kahise ka Australia ushizeho imirwi iva muri Afrika yarahuye ivangurwa hamwe n'amacakubiri ashingiye ku rukoba rwa buri munsi. Turakwiye kwigira kuri hahise hanyuma tugafata imigambi yo kurwanya imbaraga amacakubiri hamwe n'ivangura rifatiye ku rukoba. Umurwi ufise uruhare aha n'ukurondera hamwe inyishu zikwiye gutangura gukorwa. Ibikorwa byo muri kazoza by'umurwi. Umurwi wo gutegura ibiganiro ufise igisata bibiri by'intango ari byo bizatanga ishimikiro ry'ibikorwa ryo muri kazoza. Ugukubagurwa, ukubwirwa amajambo mabi no gutukwa bivuye mu mirwi. Kumenya uburenganzira bwawe, kwamamaza mu mirwi ibijanye no kutahura agateka kazi na muntu hamwe n'ibitekerezwa gukorwa. Isubirwamo ry'uyu mugambi ni icyizere ku mezi 12 dusohoye uyu mugambi mu majambo yacu bwite. Uyu murwi uzoshikiriza icyegeranyo kuri leta ivyiyumviro biva ku Banyafurika bafise akaranga ka Australia bizokenerwa cyane. Inyongera. Iyi nyandiko mfatiro yitwa majambo yacu bwite ni icyegeranyo gusa. Yarasiguwe mu ndimi nyinshi z'imirwi iboneka kandi mu Cyongereza. Umurongo wa interinete w'uyu murwi hashizweho amakuru menshi avuga kuri uyu mugambi. Umurwi w'igihugu w'ibiganiro n'ivyiyumviro bivuye mu manyagihugu ufatiwe ku karorero k'ibintu vyiza vyoshikwa mu ngero kugira bafate mu mugongo banashikire imirwi y'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia. Inyandiko zisubira uyu mugambi hamwe n'inyandiko zitatu zo muri kahise nazo zirashobora kuboneka. Raba kuri www.humanrights.gov.au/african/aus/au